라디오 이즈 위드 아메리카. 이스비디 아메리카 막히론디르마 키냐르고아나 모브론디 모두 쿠디키라니라 쿠미롱고 미구 피아 쇼트 웨이브스 코메트로 추미니체나 니미에테로 미롱기비디 모르고아나 니쿠리 FM 제나라 카네 니비차비타투 노쿠리 라디 인쇼티 아보스 FM 미롱무나니 누무나니 니비차비타투 모쇼브라 칸 누쿠도시키라 모쿠레시지 아드레스 야추 야 이메일 라디오 야추 아르바스 제메일 아카브롱고 컴 노쿠리 페이스북 쿠리 아드레스 라디오 야추 VOA 남은 노쿠리 기반자 차주 차 인터넷 아리초 웨웨웨 아카브룽구 라디오 야주 베와 아카브룽구 com 음악이 왜 기가 니로 무리상
무리상가 무리상가 니 지간으로 찍을 게 아메리카 제반다 쿠바자 비뉴라니 비주 모카레 키비아 가비 가리비 아프리카 이 지간으로 이 투미라 반 호몬자 고지 단루카니 바가 수비지 바자 비주 와콘지 비주 게 아메리카
젠데 모나라 모이인가 호비타 모리 커뮤니티 테라니 호비타 투올
Jendi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha, kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10
Ishirahamwe Greenland Alliance yishinze gufasha abakiri bato na cyane cyane abahejeje kaminuza abakiri muri kaminuza nabitegure kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza Yoshira hamwe gikisha abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi iryo shira hamwe ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishira hejuru y'abandi umuyobozi w'ishira hamwe Greenland Alliance Asher Niko ya Mrantunga Asher Niko yagize avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswa inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bari ko bariga ko bataronswa inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza ku bandi twatumiye ashe niko yagize mu kiganiro muri sanga kugira ducire ku mayange kugene bafasha abakiri bato muri iyo nzira ntarambiraniye ndakuramukije umutumire
mwaramutse nitwa ashe niyo nizigiye kumbure
mwakosore yamwo yego murantunga muvuze niyo nizigiye
niyo nizigiye
muntunge ico cyumviro cabaje mu gute cyugushira iryo shira hamwe
ico cyimviro cyaje tumaze kugira umwihwezo w'ukuntu ubwongozi bumeze mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu aho tumariye kubona ko usomye ibitabo bya by'uburongozi leadership urabona ko hari ibintu bisanzwe cyane usanga bibuze mu burongozi kenshi mu buzima bw'igihugu cyane cyane mu bantu baba bafite ububasha ku bandi bajya bafata ingingo zigira ingaruka ku bandi hanyuma rero tuca tugerageza kurondera igituma bishika umuntu agashigwa hejuru mu by'uburongozi mugabo ugasanga ibyiyumviro ngendegwa ko y'uburongozi iramusiga agakora ibintu binyuranye cyane n'iby'umurongozi yari akwiye gukora dusha dusanga rero kimwe mu bibitera nuko atavyo baba bazi basohoka mu mashure bagahabwa ubuzi bakaduzwa mu bibanza by'uburongozi ariko batigeze bigishwa mu by'ukuri umurongozi mwiza ingene akwiye kwigenza ibyo akwiye kwitwararika ibimuranga n'ibindi n'ibindi rero bagaca bakora ibyo bahasanze ibyo ababakurira muri ibyo bikorwa basanze bakora kuko ntawe ushobora kwanga kwakira icyo bamuhaye iyo ataka ikiruta afise cyangwa ntiyatakinda afise niyo byavuye maze rero bishikaho tuvuga tutereka turabe ko twufasha abo dushoboye gushikira kugira ubumenyi busanzwe mu bijanye n'ivyumviro ngendegwa ko n'imico ngendegwa ko y'uburongozi bwiza.
Iryo shirahamwe ryanyu mwashinze ryari?
Iri shirahamwe ryahawe uruhusha rwo gukorera mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu mpera zawo niho twatangura gukora twemerewe na n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Niko kuki mwahisemo kuryita Greenland Alliance mwabisigurira abatwumviriza?
Ego Greenland Alliance na majambo y'icyongereza Greenland ni isi irimo itoto no kuvuga irimo ubuzima hanyuma Alliance naryo ni jambo risigura kugiriranira isezerano muri abantu kanaka mwumvikanye ikintu kanaka mugiye gukorera hamwe hanyuma rero iri jambo risigura ngo isi irimo itoto twashatse kuvuga isi iryoshe kubamwo isi irimo ubuzima bwiza kuko iri bara ry'ugwatsi rubisi ni kimenyesho cy'ubuzima ariko ngaha ni twashatse kuvuga verdure no kuvuga isi irimo ibiti irimo ivyatsi bisa neza gusa twashatse kuvuga ubutoto mu buzima bw'abantu kubaho neza umuntu yidegenza umuntu akingiwe umuntu yumva ko afite umubano mwiza n'abandi yumva ko akingiwe abari hejuru ye batamuhonyura ko nawe kandi yubahiriza abari munsi yiwe muri rusange nico gicapo c'ubuzima kinyegeje muri iryo zina hanyuma alliance naho no kuvuga ko ibi bintu nta muntu umwe ashobora kuvyikorana twafashe iyo ngingo turi umugwi w'abantu kandi twumvikana ko n'undi wese afise umutima nk'uwo duhuye tukamenyera tukabiganira tuzoshira inguvu hamwe kikamera nk'ikintu gikozwe n'abantu benshi basezeranye kwitanga kugira ngo igihugu cacu kizogeraho mu bisata bitandukanye ubuzima bwacu ubuzima buba buri ku murongo mwiza abantu bahimbawe bamerewe neza muri make niyo siguro notanga kuri iryo zina.
Iryo shirahamwe ririgisha abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo kumva ingorane z'abandi rigabafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira no kutishyira hejuru y'abandi mwo bisigura muri make.
Ego muri make twasanze umuntu kugira ngo abe umuntu w'ikimazi ahari mu kibano canke mu gihugu bivana n'akanovera k'ubuzima bwiwe kicari nk'umuntu iyo umuntu afise inzigo muri we ni no mu mubano wiwe n'abandi abe umuntu agorana rero dushaduhera rero kuri karakteri ku mico igize umuntu aho dushyira imbere cyane kuba imvuga kuri kandi uko kuvuga ukuri bigasa bijyana n'ingiro n'ibyo umuntu akora akabikorera mu kuri ntabwo umuntu akorera mu gifuri ibintu byo mu mwijima icyo avuga n'icyo akora bikaba ikintu kimwe kugira ngo abanze yubake ubuzima bw'iwe bwiwe amaze kwiyubaka rero ace yubaka imigenderanire myiza n'abandi iyo migenderanire nayo kugira ngo yubake bigusaba kugira umuco w'ukwitaho ineza y'abandi umuntu ntiyame yiyumvira ibyiwe gusa ego n'ibyo kwiyumvira ibyacu birakenewe kuko nako turafite ibyo dukeneye ariko ibyo ntitwame tubishyira hejuru y'inyungu z'abandi twame twiyumvira abo tubana abo dukorana gutyo inyungu zacu n'izabo tuzironderere hamwe ntiturondere kumererwa neza mu kugirira neza abandi hanyuma ibyo bibaye twibuke cyane cyane n'inyungu z'igihugu nimba ndiko ndarondera inyungu zanjye cyanke inyungu z'aho mbaye ibyo ntibitume ngirira nabi abo mu kindi gice cy'igihugu ahubwo inyungu z'igihugu zize zibishyira hamwe byose maze bya bindi byose nkeneye bije munsi y'inyungu z'igihugu urumva n'ukuduza umuntu akiyubaka akubaka ikibano ariko kandi akubaka n'igihugu ni ubwo rugendo tugerageza gucisha ko abo duha izo nyigisho dutanga.
Ego mwavuze nk'icyo kintu cishari ni ikintu gikomeye cyane kibonekeza mu bihugu byacu ndibaza n'u Burundi burimo mu bituma nk'abo baba bari mu bibanza by'ubuyobozi by'uburongozi bashobora gucinyiza abantu basanzwe bakora neza bafise ubuhinga bashobora gufasha cyane mu gihugu iryo shari cyo kintu cishari nikiye mubona cyo tuma kiva mu nzira abantu bafise ubuhinga n'uburyo bakaronswa akaryo ko guteza imbere igihugu no kwiteza imbere.
Murakoze kuri iki kibazo. Ishari nk'uko mubivuze riragwiriye cyane kandi riri mu bintu byononera cyane ibihugu byacu hanyuma mu kwiyumvira ingene gihovaho twebwe dufatira kukirikera kenshi abantu bagira ishari abandi baba bafise ukuntu babona ubuzima kutariko kimwe bita philosophie de la vie baba bafise ukuntu babona ubuzima babona ko atari bo bari hejuru y'abandi bose atari bo bahawe amahirwe yo kumererwa neza ahari umenga ntibo bari abantu iyo umuntu yaramaze kuba umuntu abona ibintu gutyo umuntu wese abonye ko ashobora kugira icyo amurushije amubona nk'ingorane. Ikindi cya kabiri kibitera ni ukwikunda. Iyo umuntu abona ko ibintu byose ari kuba ibyiwe bituma agira uruhagarara iyo abonye ko hari abandi babikeneye kuko aca abona ko ahava bibura cyangwa ahava aronka bike. Rero mu gukuraho umuco mubi w'ishari twebwe duhera cyane cyane kuri wa muco w'ubuntu aho tuvuga tuti nta kumererwa neza kwanje abandi batamerewe neza. Mu yandi majambo, mu byo nkora byose ntegereza kwitaho ko nakamerewe neza, kuko amerewe neza nabyo birahita bikagira ingaruka kuri jewe. Hanyuma kugira ngo ikirano cyangwa igihugu bimererwe neza bisaba ingufu zirengeye izo jewe mfite, bisaba ubushobozi n'ubumenyi birengeye izo jewe mfite. Nicyo gituma aba bantu bafite icyo bashobora gutanga nk'intererano jewe ntashoboye, ahubwo nkwiye kubakingira kugira ngo iyo ntererano yabo ntibure, kuko ibuze wa munezero wa benshi dushaka gushikako ntuzoshoboka, kuko ibyo bari gukora jewe ntabyo nzoshobora. Rero tuvuga tuti ahubwo iyo umuntu afite icyo akurushije mukingire, umushyire imbere kugira ngo icyo akurushije agikoreshe mu kubaka ikibara no mu kubaka igihugu, kuko atabikoze wowe ntabyo uzoshobora, kandi udashoboye kubikora uwo munezero no kukumererwa neza kwa bose ntibizoshoboka. Rero tugerageza gukura abantu muri kugutahura ubuzima nk'ikintu menga nicyo kugwanira, nicyo kwikwegera ko wenyene, tukabereka ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira n'abandi, kandi ko ubuzima buryoha iyo tubusangiye abandi bakanezerwa nafe tukanezeranwa nabo. Ni ukuvuga ni ya approche bita win-win mu Cyongereza, aho umuntu yiyumvira kumererwa neza ari kumwe n'abandi mu kugwanya ya yindi bita ngo win-lose. Ni ukuvuga jewe ndabironse wowe urabibura, ari nabyo bishaka bitera kugirira bituma abantu bagiriranira nabi, ubuzima bugaca bumera nk'ikibuga cy'intambara, abantu bakama bariko barasekana kuko bamaze gushyira mu mutwe yuko jewe ntashobora kuronka nawe ngo uronke, kugira ngo jewe ndonke nuko wewe ubura. Uko kubona ubuzima gucyo rero niko gukwiye kuhava, abantu bakabana ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira, kandi ko ibyo gusangira bihari. Ikidusaba gusa icyo dukeneye gusa ari uko dutekana mu mutwe, tukiyumvira neza, tugakoresha creativite naho ama resource ubutunzi bwo bari buke, tukaraba ingene dushobora kubugwiza kugira ngo abahari muri icyo gihugu muri ako karere bose bashobore kumererwa neza bivuye kuri ubwo butunzi buhari no kuri ubwo bushobozi bw'ubwoko bw'ubwenge Imana yaduhaye biciye muri creativite.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, nshuti muduteze amatwi, mushobora kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp, nayo ni 2241991931, nsubiremwo 2241991931. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Frederico. Uratwumva Frederico?
Ngo mwiriwe neza Benyongam.
Mwiriwe. Irindi zina huri?
Nishimira Imana, ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ufite ikibazo canke intererano?
Ufite akabazo.
Yego.
Nagomba kubaza uwo mutumire, numvise avuga yuko twogerageza tugasabikanya duke dufise muri kino gihugu kugira irumba twese dushobore kubaho neza kugira dutere imbere. Ndashobora guca ndamubaza. Burya ubwo mutima w'urukundo urabona yuko ukigihari ngaha muri iki gihugu cacu. Kukuri kuraraba hari abantu bamwe yego nibyo bafashwa n'abandi bamera nk'abantu bakumirwa, kuko je nama ntanga karorero je ndarongo yishira hamwe y'abakozi bo mu mazu, nta bantu na bamwe ntaritura mugabo nkabagerageze kubereka twiraba turiko turakora uku turiko turakora iki gikogwa, ariko nta numwe turigera tubona adufata mu mugongo. Mugabo urumva uri kuraraba ubwo rukundo ni guwuze ngaha muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi. None habuze urukundo Imana uri kuragenda gusaba ahantu kazabumva ngo uyu mu muganga uhe mama ngo utari mu muganga kanaka ntushobora gufashwa, bwa mutari mu muganga kanaka nta jambo arabona yuko ibyo bintu bizohava ngo bigende neza. Mugabo urumva n'ugwaruka rusa nk'urugiserukira abandi, abona yuko buri muri ya migambwe gacu usanga naho baba bagize icyo babafasha bafasha umwe baba bari muri ya migambi, ntibaheze urumva ngo barabe ugwaruka gusa. Kuko urabona ngaha mu gihugu cyacu hari amashyirahamwe menshi cyane avuga ngo arikakora ibintu, mugabo urumva ugasanga ayafashwa ni ya yandi aba ari muri ya migambi. Kuko ndaguha akarorero uri kuraraba nk'amashyirahamwe nkaha n'ugwaruka rufashwa cyangwa ngo habe cyangwa urubyiruko, ni ugwaruka nyine ruri muri ya mashyirahamwe ari mu muganga uri ku butegetsi, naho ugenda muri ajya ntuzenyi ajya ba minisiteri ya leta bagenewe gufasha amashyirahamwe cyangwa gushyigikira amashyirahamwe mato mato, usanga baraba nyine kugwaruka bari mu migambwe. Mugabo iri kugerageza kuvugira ati nge ndiko ntanga nk'inyigisho zo gufasha abantu ataho negamye, urumva kugufasha bose gufasha abantu kugira bashobore kubana mu butandukane bwabo, kugira bashobore kuraba uko nyine bwo kwiteza imbere mutandukane bw'abataho mpengamiye taba MSD ndigisha, aba FNL ndigisha, CNDD ndigisha, ndigisha bose cyangwa mu madini yose.
ntibashobora kukumva kuko bagufata nk'umugumutsumba, ntibashobora kugufata nk'uko uri kuzanitira mbere y'igihugu abandi baba bari muri ya migambi yabumva nibo baci baheza bagashyigikirwa usanga mugabo nawe urumva bakora uko nyine baba ariko bakubyira abatumva umwanya rero tutarashobora kuronka abantu bumva yuko umuntu ashobora gufashwa barabye umugambi we batarenze kuraba umugambwa rimwe aho urumva turacyari kuri nk'ibirenge rero tugasaba abantu bose babishoboye yuko bogerageza bagashyigikira amashyirahamwe y'abantu batashoboye kwiga kuko iyo hadutse akajagari niba usanga bariko barakoreshwa bagakoreshwa mu bintu by'ubukozi bw'ikibi iyo turiho tuzagerageza kubisigura atari ngaha ku iriradiyo Ijwi rya Amerika muduha akanya ko kubisigura nta handi hantu na hamwe ushobora no kubisigura ngo yabitwemereye
yego
nibyo urumva rero bari bakwiye kugerageza kugira urumva baze bararaba uko ingene bariko baragira ati dufashanye baze barashyikira abantu batizeye kubera niba abantu benshi banye politiki bacako cyangwa abantu benshi baba bashaka gukora ibintu by'ubukozi bw'ikibi niba bacako kugira bashoboye gukoresha ibi kubera baba bafatiye muri ba bashumba baba barimo iyo turiho turagerageza kugira ati nimutwereke dushobore kubakora imigambi yo kwiteza imbere ntibashobore yo kubyumva kugira
reka
raba ukumire kuri igihugu mu kaga
yego reka abishure umutumire ashe
yego murakoze
alo
uya alo
yego mu mwishure
ego ndakenguruye cyane ndakengurukiye cyane Frederic kuri iki kibazo abajije hanyuma ivyavuze n'ukuri birabaho birashika abantu bagatahurwa cyangwa bagashigikirwa kubera hafatiwe kuco bahuriye ko naba bafasha nimba ari dini nimba ari umugambwe nimba ari intara bavamwo nibindi nibindi ico rero nico nyene natwe dushaka kugwanya mu bisanzwe umuntu n'umuntu kandi burya natwebwe abadufashije sabo twari mu migambe imwe gusa sabo twari dusangiye amadini cyangwa ubwoko cyangwa ibindi umuntu agigwa n'uwundi iyo ufite icyo ushoboye gufasha abandi ntibyari bikwiye ntoruke gufatira kuco muhuriye ko ibyo by'imigambe n'ibindi ariko rero nk'uko abivuze biracashika biracyahari izo nyifato ze
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone turasubira kugerageza kumuhamagara mukanya tubandanye ikiganiro
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mbanje kuramutsaba
batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika i Washington DC mutubabarire umutumire wacu twamutaye ku murongo wa telefone turiko turagerageza gusubira ku muronka tubibutse ko muri komwe mubiza radio Ijwi rya Amerika mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com tongere rero tubibutse n'icyo turi ko mudutega amatwi ko mushobora no kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp nayo akaba ari 2 4 1 9 3 1 nsubira ndabibutse ni 2 4 1 9 3 1
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kwishyira hamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri za kaminuza mu Burundi kubaha inyigisho ngenderwako kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Iryo shyirahamwe rikaba ryigisha abakiri bato gukunda igihugu, gushyira imbere ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi, rikaba ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Turacabandanya kurondera ku murongo wa telefone turamuronse aragarutse umutumire wacu ashe niyo nizigiye. Ku murongo wa telefone turafise kandi John. John uratwumva?
Ego ndabumva cyane gose.
Irindi zina ahuri?
Ndayize muri state ya Iowa.
Yego, mufise akabazo icyumviro?
Ni kibazo n'intererano.
Yego.
Ndahera ku kibazo nashaka ndamutse umutumire naho aka telefone kari kamugoye turatome kwa karutse ngira rato umuco.
Yego.
Icyo nashaka kumubaza ni kiki ariko arafasha ku bantu bari hagati mu gihugu hariya muri ruguru nk'uko tuvuga mu Kirundi, kuko menyereye abantu benshi bashinga amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi akenshi bitaho ku bantu bari mu bisakara gusa, mugabo bariya bari hariya ruguru batazi icepfo na ruguru kandi batabaje no kumviriza n'amakuru bayaronka bibagoye. Yoba arimo ararondera uko ashoboye kugira ngo abashikire nabo babonereho uko muri iki gihe. Iyo turiko turumva abafashwa gusarabo bari mu bisagara, kenshi tuzi yuko bari mu bisagara baba abenshi bibeshejeho kandi baba bazi ibintu n'ibindi bikomakome, mugabo abandi bari hariye ugasanga baribakiranwa. Hanyuma ku ntererano nashaka mbaze ku kintu je mbona ni uko abo babahejeje amashuri bora bayikisata cyo kubafasha kugira ngo baronke ubuzi cyane cyane, kuko batarose ubuzi bahejeje amashuri niho usanga bya bindi by'ubugizi bwa nabi biturutse, kuko basanga abandi ryashari kuko umutumire yari yapfutse abantu bafite ishari riturukaho nyine ku bukene ko biyumvira umwanya w'abatakaje bari mu ishuri ugaca usanga niho ubugizi bwa nabi buturutse. None yo bari arafashe kugira ngo nkumbure no kubafasha mu bisata bijetwe gutanga ubuze ku banyeshuri bawuronke gucuka cusanga imvururu ziragabanutse mu gihugu, kuko niyo ntandaro nyamukuru mu gihe uwo muto tubone kusanga ibintu biko birayangara gusumbya. Murakoze.
Murakoze. Twasubiye kumutakaza ku murongo wa telefone. Mutwihanganire, reka turaza gusubira ku kuguhamagara ugaruke ku murongo. Mu kurindira turiko turagerageza gusubira guhamagara mutumire wacu. Habaye ibibazo ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Yani. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubibutsa ko muandanya kudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com hamwe no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kukibanza chacu cha internet aricho www.radioyacu.com. Umutumire wacu aragarutse ku murongo wa telefone, uratwumvashe?
Ego ndabumva.
Sinzi murongo wacitse. John akiriko arabaza ibibazo.
Ego
yariko arabaza ngo niki muri ko mufasha ku bari ruguru mu bice byo hagati mu gihugu, yari kashikiza ni icyumviro cuko ngo abaza ngene mufasha mu bisata nko byo gutanga akazi.
Okay, kubijanye n'abari ruguru mu bisanzwe ibikorwa nyamukuru dukora tubikorera mu gisagara cha Bujumbura, kuko ariho bishobora gukogwa hadakoreshejwe uburyo bwinshi, ni turashikaho dushobora gukora ibikorwa byinshi mu gihugu cyose. Ariko uko dushoboye turagerageza tugatanga inyigisho mu ntara tuba tubishoboye tukaziha abo dushoboye gushikira, hanyuma nabo tukabasaba yuko baheza bakagenda bakazishira mu ngiro. Nibaza yuko buhoro buhoro uko imyaka izogenda iragenda ariko tuzoshikira abantu benshi kurusha mu ntara za ruguru. Gushika ubu turacyashobora gushikira abantu bake, mugabo turizera yuko bitazokwama gutyo. Hanyuma kubijanye n'ibyo gutanga akazi, twebwe turashigikiye cyane icyingiro kivuga yuko iyo umuntu ashoboye kwiga amashuri mbere naho atoyiga arafise ubushobozi muri we bushobora gutuma hari ibyo ashobora gukora bikamuviramo akazi cyangwa bikaviramo akazi abantu benshi.
Mirongo yacu ya telefone iragoranye, turashusubiye ku mutakazi mutumire wacu, mutwihanganire. No mutumire wacu ashe niyo nizigiye, turabandanya dusubire kumuhamagara turabe, mutwihanganire. Rero ni mu kiganiro muri sanga aho twari kutuvugana nawe ku ishyira hamwe giwe Greenland Alliance, gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza nabo yiteguriye kuja mu za kaminuza mu Burundi, muko bayinyigisho ngenderwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza. Cyo cyira Amerika bagigisha abakiri bato gukunda igihugu, gushimbera ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi. Cyo cyira hamwe bikaba ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishira hejuru y'abandi. Akaba avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswe inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bariko bariga, ko bataronswe inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye.
kiganiro cyacu.
Mutumire yagarutse no munsi amatelefone ariko aragorana umurongo wa telefone. Reka turibaza ko ubu ico kibazo kitagaruka. Uratwumva ashe?
Ego ndabumva neza.
Ego ariko urishura ku kibazo cha John ariko abaza nguko mufasha bari ruguru ngo warugeze gusigura ku byaka gufasha mu bisata byo gutanga akazi?
Ego icyo nariko ndavuga nuko twebwe nta kazi dutanga ntako toronka, ariko icyo dukora tugerageza gufasha abantu kumva no kwemera ubushobozi bafite muri bo bushobora gutuma bashobora gutanguza akazi bonyene, hanyuma tukacisha cyane cyane muri izi nyigisho zifatiye ku bikorwa byo kuziganya hamwe no gutegura imigambi umuntu ashobora gukora. Turafite ingorane cyane muri iki gihugu aho usanga hari ubuzi abantu bakengera cyane bakabona yuko kugira ngo yitwe kwakora akazi akwiye kuba ari mu biro canke ajeje ibintu kanaka nyine bigaragara cyane. Mugabo twebwe mu nyigisho dutanga dufasha abantu gutahura yuko ikintu cyose kigufasha kwitunga udakoze ikosa atategeka kurenze utije cyangwa ukuri ikindi kintu kibi icyo nakazi. Rero ni muri iyo ntumbero twebwe dukorana n'abakiri bato kugira ngo ntibagume bicaye barindiriye ko bazubaha akazi. Nibyo iyo bikunze ni byiza umuntu akakaronka, ariko si bose bazoshobora kukaronka. Hanyuma rero turamaze kubona ababikoresha nk'abo banyeshuri nariko ndavuga, hari abarangiza amashuri bagaca bitangurira ibintu byabo kandi bakabikora ukabona ko badahungabanijwe nuko amashuri arangiye ngo babure iyo bava niyo baja. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe dukora kuko turabona ko by'ukuri ikibazo cyo kutaronka akazi muri iki gihugu kiriko kiraba kinini cyane kuko abaheza amashuri ntibaronka akazi ni benshi, kandi ubuzi buhari ntushobora kubakira bose. N'ibigihugu kirimwo ntibikunda ko habaho ubuzi bushasha bwinshi cyane. Rero mu kurindira ko ivyo bishoboka tuvuga tuti reka tubaho ubwo bumenyi bubashoboza kwitanguriza ibikorwa bishobora kubateza imbere mushize inguvu hamwe mugakoresha uburyo mufite.
Yego ubundi aduhamagaye ni Leonardo, uratwumva?
Umva
yego. Irindi zina huri?
Nitwa Niragira Leonardo, nkaba ndi ku Muzinda, ni muri ntara ya Bujumbura rirare. Intari hano urubibe ni intara ya Bubanza.
Ufise ikibazo? Ufise icyumviro?
Yewe ndafise ikibazo kandi bise n'icyumviro.
Yego.
Ikibazo nagomba kubabaza abo bantu, nagomba kubabaza mbega birashoboka ko umuntu ashobora gutangura igikorwa naho cyo bari cyari cyo cyose adafise uburyo na bukeya? Kuko birashobora gushika umuntu agaheza amashuri ko nkaje naje nahejeje nonkeza mu vyerekeye laboratoire kwa muganga, mugabo turiko turaraba nk'uburyo umuntu aba yakoresheje usanga ari uburyo burebure cyane ku buryo ushobora gushika muhira n'ababyeyi atakintu akimwe babwira ngo baguhe. Ariko urumva byose nuko uba ufise base. Rero icyo nicyo kibazo nagomba kumubaza, nimba bishoboka kuko izo nyigisho jewe ntabyo nari nsanzwe nzigira ngo bo twigishe ingene umuntu yabigenza nabyo nzi.
Reka bishure hanyuma mubandanye.
Hanyuma ku ntererano naho ni byiza ko bogerageza kuko nk'uwo mugambi bafise wo kwigisha abantu baba bahejeje amashuri kugira ngo bashobore kwiyungunganya bishobora gusanga benshi batawuzi. Rero kuba batawuzi na gahombo kumbure kuri abo nyene byari kugirira akamaro, bagaca rero bagerageza ingene byomenyekana hose ko nje nk'aho mperere nk'uko nabivuze umugambi ni kuri ntaho narinzi. Mbere bishobotse wambwira naho ntoca kugira ngo bashobore kumfasha. Murakoze.
Murakoze ashe.
Egome ndamukengurukiye cyane uyu munywanyi kuri intererano ahavuga ati kumbure bishike kure, ngira ngo bishobotse ndaza gutanga inimero abashobora kuba bakeneye ko tuvugana turabine ingene twokorana bazoshobore kuturondera. Hanyuma ku kibazo yabajije rero ni kibazo abantu benshi bibaza iyo umuntu yinjiriye gutangura ibikorwa by'iterambere byo kwiteza imbere aca asanga agira inzitizi bitewe n'uko atagira umutahe. Ariko kutagira umutahe w'amafaranga burya ni ngorane isanzwe iyo ufise iyindi mitahe, kuko imitahe umuntu akenera kugira ngo akore ikintu cyo kwiteza imbere s'amafaranga gusa, ariko amafaranga nayo arakenewe. Inyishu rero y'icyo kibazo iri hehe? Inyishu y'ikibazo cyo kutagira umutahe ukwiye ihagaze mu kwiyumvira umugambi ungana n'ukungana. Iyo tuvuze ngo igikorwa cyo kwiteza imbere ntibisigura ko ntegereza gukora ibyo naka yakoze, kuko ujya naka ashobora kuba afise uburyo burutugo ufise cyangwa akamaze imyaka n'imyaka ariko arabikora. Iyo tuvuze umugambi wo kwitezere no kuvuga ngo mbega nkoresheje uburyo bukefise ni gikishobora gukora ahantu ndi aba bantu bahari bakakiriha amafaranga kuko naho cyo bari gito mu myaka iri imbere kizokura. Icyo ni cyambere cya kabiri kugira ngo umuntu aronge umutahe yabona ko kugacyo kibakavyo yoshobora rondera abandi bantu bameze nkawe abantu ushobora kwizigira abantu mushobora gukorana igikorwa mudahemukiraniye hanyuma muvugane ukuntu mushobora gufata igihe cyo gushyira hamwe uburyo bukebuke mugabo buhoro buhoro muduzu mutahe. Reka ndabaye nka Karorero, iyo usanze wowe kugacyo kawe ushobora kubika amafaranga ibihumbi 10 ku kwezi umwaka uhera ufite ibihumbi 120 nimba ushoboye kuronka abandi bantu 10 ashoboye gukora nk'uko ukoze umwaka muzowuheza mufite amafaranga angana no miliyoni 200,000. Murumva ko iyo mwicaye mukitonda mugakoresha uburyo mushoboye mugaca murondera n'umugambi ungana nuko mungana ntimushobora kubora ikintu mukora, mushobora kudakora ikintu kinini mugabo muri abantu bazima abantu bakunda akazi abantu babizigirwa abantu bakazosha bajya umutahe n'inyungu zose ngo biherereyo murashobora gutangura ikintu gito buhoro buhoro mugashika ku rugezo rufadika. Henshi mu gihugu hagati umuntu arashobora gutanguza ibutike atane bihumbi 300 akoresheje hanyuma iyo yitanguje wayishyize ahantu heza harabaguzi bicyo kintu urikuradanda zumva birasaba ko umuntu abanza no kwiga aha hantu hari ntase gukora ikintu ngo nukubera abandi babikoze. Birashoboka ko mugira umugambi muto kandi uwo mugambi ukagenda urakura kunusi kumunsi kumunsi ugasanga mu myaka 5 mu myaka 10 muramaze hashimishije. Ariko ije bishoboka iyo mwicaye mukaganira mugahana vizio canke imbona kazoza ico mushaka gushika ko mukiringo kanaka mugaheza mukarondera n'ubwo buryo mwitonze hanyuma mugatangurana ubwo mushoboye kuronka buhoro buhoro mukaduga muri iryo terambere ryanyu. Niyo nyishu no muha kubijanye n'uko byoshika kure byo kuri natwe turabishaka hanyuma bubanza numva ari hafi ya Bujumbura turashobora kuvugana kumbe kana n'imbere twashobora gukorana nawe muri ako karere arimo hakaboneka urwaruka rutangura gukora ibintu turiko turavuga.
Murakoze. Dufise kandi metode uratwumva metode turamutakaje ku murongo wa telefone Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sangaho turi kumwe n'umutumire niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland ryishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Metode yagarutse ku murongo wa telefone. Metode uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Irindi zina naho muri?
Ni Munezero Metode, ndi kumutangaza ide nsanzwe ndi umunyeshuri wo kwishyura indera bigisha NS.
Yego, mufise ikibazo zo kumutumire cyangwa icyimvire mushikirize?
Kwa rwo cyane intege yawo batumire ubu mugambi afite ari mwiza cyane ndamaze kumva.
Yego.
Kuko burya baruka n'ikiduhanze hariho kutamenya gutegura imigambi navyo ugomba witwishye ziba ari byiza cyane.
Mhm.
Biba byiza cyane kuyoma ni byiza twabishimye cyane nibakomere.
Murakoze. Radio yego Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC abo banyeshuri bakiri bato bari hejeje amashuri kaminuza bitegure kuja mu mashuri kaminuza muri ko muravuga n'abayarangije mugerageza guhizo nyigisho muhura gute muhurira he hari kibanza muhuriramwo?
Yego mu bisanzwe uko tubikora turabanza tukagira urutonde rwabo duha izo nyigisho tukabarondera hanyuma tumaze kubaronka turaheza tukababarira ikibanza tuzohuriramwo ubwa mbere tukabashikiriza izo nyigisho ingene zimeze intumbero zazo. Icyo kibanza rero ahanini ni hani Bujumbura tukunda gukoranira ahantu hamwe ariko birashobora gushika kumbure tukaza mu kindi kibanza bivanye ni ibintu bitandukanye uburyo turonse igitigiri cy'abantu twaronse. Igikomeye hanini nuko tuba twanose urutonde rw'abantu dushaka guhizo nyigisho hamwe n'amanimero y'amatelefone yabo hanyuma rero tuca tugenda tukitegura tumaze kubona uko bangana tuca duhitamo ikibanza tuzohuriramwo tugaca tubashikiriza ubwo butumwa tugaheza tugahura rero tukabahizo nyigisho. Ni nyigisho zisanzwe dukora ku minsi ya gatandatu ahanini amasaha yo mu gitondo hanyuma bagaca bataha amasaha ya saa sita tukazosubira gutyo nk'iminsi itatu kugira ngo dushobore kuzirangiza.
Ego mwavuze ko inyigisho baronswa mu za kaminuza mu nyigisho baronka kubijanye n'ivyo bariko bariga muri ico gihe kwa taronki zo nyigisho mutanga zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza kubandi niki yemubona chokogwa kugira ngo bashireho muri curriculum yo mu za kaminuza gushiraho ivyigwa nk'ivyo kubategura
jewe icho mbona chokogwa nuko mu makaminuza yose mu bisata byose nka kujya bashizeho icigwa cyo gukunda igihugu harakwiye kumbeso cyakinjiriraho nyene bagashyiramo icigwa cha leadership icigwa cy'uburongozi kugira ngo bafashe abo banyeshuri kuronka ubwo bumenyi naho ubwo bari ya mugabo bushobora kubafasha bamaze kurangiza amashuri nta yindi nzira yombo mbona byo camwo kuko tuvuze ngo bagire zirya nyigisho ziba iruhande y'ivyigwa nyamukuru byo muri kaminuza si bose bazivyamwo zirya zizamwo ubishatse ariko bavuze bati muri irya programme y'ugukunda igihugu turashizemo chapitre rimwe icigwa kimwe kivuga ku burongozi mu ntumbero yo gutegurira aba banyeshure ibikorwa bazokora muri kazoza baramaze kurangiza amashure bamenye ingene bazofata abo barongoye ingene bazokubana neza nabo bakorana ibintu byuko ndabona ko byose bishoka bakagira ubwo bumenyi hanyuma ibisigaye birenge ivyo boheza bakavyironderera mu bitabo mu nyigisho zitangwa mu makonferanse n'ahandi
murabona ko abo bakiri bato bari muri aya mashure kaminuza bayarangije n'abayitegure kuyajamwo murabona ko bijukira bafise ishaka ryo kumenya ivyo vyigwa bakabirukira
ego mu byukuri aho tumaze kuzigisha twarabonye ko hari inyota nyinshi yo kumenya ivyo vyigwa ahubwo dusanga iki kintu cyitwa leadership benshi ntibaba banazi n'icarico abandi nabo baba bazi babize ukutariko ugasanga bafite ivyimviro vy'ibivangi cyane rero kubasigurira leadership icarico naho bihuriye n'ubuzima bw'igihugu n'ingene bashobora kubikoresha mu kubaka neza igihugu cyabo mu by'ukuri twasanze babyijukira cyane gushika ubu ntaho tugasanga ngo tubone kumenga n'ibintu batanezererewe hose barabikunda bazakira neza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire ashe niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland Alliance igishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari mu za kaminuza n'abiteguye kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza abo muhamaze guha inyigisho mwamufise bitegiri nikihe nizihe ngorane mubona mugira mu gikorwa cyanyu ni nibyo mumaze gushika ko mubona bishimishije
murakoze ibitigiri ubu abo tumaze kwigisha neza tubona ko twafatiye uwo mwanya turavye amazina kuko turabika amazina yabo bararenga amajana atanu naho ntashaka igitigiri no chandoma ko kibo kigaragara ariko bararenga amajana atanu hanyuma imwe mu ngorane twagize kandi nibaza ko atari twebwe twenyine abantu bose batanga inyigisho mu Burundi barabyemeza hariho abantu bamaze kumenyera inyigisho ko arakajya kukuronka amahera biciye muri bya bindi bita PRDM ugasanga umuntu araha agaciro cyane icaza gukura mu nyigisho mu buryo bw'amafaranga kurusha ubumenyi aza kuhakura hanyuma rero twebwe mu kuntu dukora ivyo ayo mafaranga ntayo dutanga aye dutanga kuko twebwe duha agaciro cyane ubumenyi kandi ndazi ko icyo kintu cyaranononye cyane muri kino gihugu abantu barononekaye kubera uwo muco mubi iyo ni icyo ni kimwe mu bitu mu byo duhangana navyo iyo turiko turakora ariko si bose bameze gutyo mugabe turamaze kubona ko hari abazi bafite uwo mutima hanyuma iyindi ngorane ya kabiri nuko abantu benshi ngira ngo ni kubera ibihe bigoye twagiye turacamwo mu bwenge bwabo ntibabona ko hari ikintu bashoboye abantu bamba barindiriye ko hari umuntu azobashoboza azobakorera ikintu rero kubakuramwo uwo mutima si bose bibanguka kumva ko igihugu ari cyabo bafite ikintu bashoboye kuko umuntu abaye mu bukene mu gihugu bavuga ko gikenye kumbere yakuriye mu bukene bamwe bashobora kuba babaye mu makambi y'impunzi cyangwa ari hanze cyangwa hagati mu gihugu ubu buzima igihugu cyabayemo bwaragize ingaruka ku bwenge bw'abantu no kukwiyemera abantu bamabumva umenga ntacho bashoboye bategeza kuja hari inyuma ivyo rero biragorana kuko ico turiko turabigisha no guhaguruka bakumva ko bafise ico bashoboye gukora mu gihugu kandi bagaheza bakagikora ariko naha nyene si bose bameze gucyo hari habo tubona by'ukuri baba ari dynamique ubona ko babyakira kandi bagahaguruka bagakora ico bashoboye hanyuma ikindi cha nyuma ni bibihe nyene igihugu kirimwo nazi ko hariho amashirahamwe yahora akora na leta y'u Burundi yaho gukora ibikorwa bitandukanye mu Burundi yahagaritse ibyo yahora akora. Ajya amashirahamwe rero menshi muri yo yabara yasanzwe ashigikira amashirahamwe mato mato nk'aya yacu, hanyuma rero kubera twebwe twari tukiri n'abatariho tugitangura, ibyo byaragize ingaruka biratuma ibikorwa twifuza gukora tudashobora kubikora byose, kuko abo twashobora gushikira ngo turonke uburyo bwo kubikora twasanze hariho ibyahindutse, hariho ibyo batagikora batagishigikira, ugasanga kumbure baragabanije bashigikira abo basanze bashigikira kuva kera. Ibyo natwe rero byaratugize kwingaruka ntitwashobora gushika ku ntumbero zose twari twihaye muri iyi myaka, ariko hari habashoboye kutwumva turashobora gukora kwigisha abo amajana atanu navuze, kandi turabashimira kuko turabona ko hari habo byahinduye byo kuri mu buzima bwabo. Tukizera yuko no muri kazoza aho bazoba bari bazoba abantu bafite ikimazi ko muri kurusha uko bomeze iyo bataca muri zino nyigisho tuba.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sangaru turi kumwe n'umutumire ashe niyo nizigiye. Iryo shirahamwe ryanyu mwabuze ko ryashyizweho vuba, n'ubuhe buryo mufise muri iki gihe bubafasha kurangura imirimo yanyu?
Uburyo dufise bwo gutuma dukora ibyo dukora ni uburyo buke dukura mu banywanyi b'ishyirahamwe mu biciye muri bya bindi byo gushigikira ishyirahamwe cotisation, ariko murumva ko ubwo ari uburyo buke cyane. Hanyuma tukaba dufise n'abandi badufasha kumwaka ku mwaka bakaduha amafaranga make make, biravana n'umwaka, ariko uko angana kose aradushoboza gutunganya inyigisho tugashikira abantu kumbure ijana na 50 amajana 200 bivanye n'ukuntu twashoboye kwitunganya neza kandi bitavanye n'ubwo buryo twaronse. Rero ntiturashobora kuronka un projet ifadika yashigikijwe amafaranga, tugerageza gukora muri ubwo buryo nyine buke duhagwa budufasha kubandanya dukora buhoro buhoro mu kurindira yuko dushobora gushikaho dusaba abadushigikiza uburyo bufadika. Twateguye projet nini ishobora gukwira igihugu cyose.
Munganiki muri iyo shirahamwe ryanyu?
Abanywanyi dufise gushika uyu munsi n'abanywanyi 17, aho tuba dushizemo n'abatanguje iryo shirahamwe, murumva ko bakira abantu bake.
Icyicaro cyanyu gikuru kiri he?
Icyicaro gikuru kiri Bujumbura na muri mwirohero hagati muri komine Mukaza.
Yego. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Cedric. Cedric, uratwumva?
Eba ndawumva.
Turiko turavuga kwishyira hamwe Greenland Alliance yishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri za kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Kubera umutumire wacu ayobora iryo shyirahamwe Asher niyo nizigiye avuga ko abanyeshuri kenshi inyigisho baronswa muri kaminuza ari inyigisho zijanye gusa n'ibyo baba ariko bariga, bataronswa inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Mufise ikibazo rero canke intererano?
Oya, je urumva?
Yego.
Nubwa mbere nashaka kujya guhora numviriza icyo kiganiro kuko nanjye ndi muri kaminuza.
Yego.
Nabonye izo bintu bindaba kuko ntibisanzwe tubyiga cyane, ntibabitubarira ibintu bijyanye n'ibyo bintu mwatubariye, twebwe twiga ibijyanye n'izo tuba turiko turiga amafakilite n'ibindi.
Yego.
Nashaka rero nzemo ndabikurikirana, nicyo gituma natanze nimero yanjye.
Yego. ashe mwa mubwira iki
icyo numubwira nuko jewe ndi naronke iyo nimero yiwe nzoheza ndamurondere kugira ngo mu bo dutegekanya kuzoziha muri uyu mwaka azoshobore kubamo
Cedric mwa muha nimero yanyu ego
ni 76
aha
amazani 991
Cedric muramwumva
ego amazani 76
ego aha amazani 991
91 okay
amazana 670
Okay,
ego niyo nkoresha kuri WhatsApp urashobora gucuca kuri WhatsApp ukambwira amazina ukanyibuta naho twahuriye kugira ngo ashobore kukwibuka
murakoze
murakoze gushimira
ego ashe hari abandi mukorana muri iyo nzira nimwe yoshira hamwe mushimikiye kuri izo nyigisho za leadership cyangwa hari abandi mukorana
si twebwe twenyene hari habandi dukorana hariho nk'akarorero ishira hamwe y'abanyeshuri bariko barategurwa kuzoba abaganga byo bita Association Burundaise des Etudiants en Médecine abo turakorana mu buryo bwo kubaha abigisha baza kubigisha iz'uburongozi nyene kuko nabo barashaka kubyigisha abanyeshuri baba basanzwe bari muri iryo shira hamwe hanyuma hariho n'ayandi mashira hamwe asanzwe ariko arakorera hano mu gihugu ibikorwa bitandukanye ayo nayo nyine turakorana amwamwe ibikorwa bituma dushika kure nk'iyo tugiye gukorera mu ntara hagati nk'akarorero tuba dukeneye abantu basanzwe bakorerayo hariho amashyirahamwe rero dushobora gukorana mu gikorwa kanaka naho tutobanya dukorana igihe kirekire kugira ngo dushobore guterana intege dushika aho tutari gushika twenyine
ego mwigeze kuvuga muri ko musigura ingene mwisi iryo shyirahamwe ryanyu Greenland Alliance mwavuze Greenland ko ari nk'ubutoto bw'abantu kimenyetso cy'ubuzima muravuga ko alliance ari kuvuga ko ata muntu umwe ashobora kwikorana imigambi yiwe cyanke igikorwa cyaje cyose aba yishinze mwosubira mukabisigura neza kuba twumviriza nka cyane cyane kumuvuze ko ata muntu umwe ashobora kwikorana ibintu imigambi yiwe wenyine
ego icatumye twita ishyirahamwe tugita Greenland Alliance ni ukuvuga ko twagise ni nk'isi irimo itoto ni n'abantu bashize ingufu hamwe kugira ngo barabe ukuntu isi yoba mu itoto ariko iyo si turiko turavuga ahanini ni Burundi kuko dukorera mu Burundi gusa hanyuma rero cy'imviro cy'itoto ni ukuvuga dushaka kuvuga ubuzima bwiza mu bice bitandukanye mu bisata bitandukanye dushaka kuvuga ko twifuza igihugu kiryoshe kubamwo abantu bakijemwo badashaka kukivamwo abantu batagihunga abantu batekaniwe abantu bafite ibyo bakeneye muri rusangi abantu bamerewe neza hanyuma rero dushaka tuvuga tuti igihugu nk'ico nta muntu yashobora kucubaka wenyine n'ibyo umuntu yaba ariko arakora kugira ngo agishike ko ntiyoshobora kubikora wenyine turakeneraniye Imana yaremye kino gihugu igishiramwe abarundi batandukanye umwe wese mushiramwe ubuhinga n'ubushobozi butandukanye kugira ngo dushobore kubishira hamwe mu kubakana no mu gukomezanya gutyo igihugu cyacu kimere neza rero turashigikiye cyane gukorana n'abandi kuko nta muntu ashoboye byose kandi n'iyo umuntu adashoboye haba hariho uwundi abishoboye rero birakenewe yuko duha agaciro abandi kugira ngo bijya bitunanira ababishoboye bashobore kubikora batumva ko basuzuguwe cyangwa bakumiriwe muri rusangi nico twa dushaka kuvuga kandi tubizanye kuri ku rwego rw'igihugu hari ingorane z'ukuri muri kahise kacu ingorane zo gukumira imigwi kanaka izo intege bituma igihugu kidatera imbere kuko iyo ukumiriye umugwi uba wirukanye abantu bari bashoboye gukora ibintu wowe udashoboye kandi igihugu cyawe gikeneye kugira ngo gishobore gukora imbere dushaka rero kubaka uyu muco wo gushira hamwe wo gushira ingufu hamwe aho gusanzaza ingufu bitewe no kwinubana cyangwa no gukumirana
hari amanama mujamwo yabayo mu karere cyangwa mpuzamakungu kubyereka ikibazo kwinshi n'ikibazo gikomeye hose n'ikibazo gishimirwe kwako nangaha mu bihugu biteye imbere ikibazo cha leadership n'ikibazo gikomeye cyane kuba bashinzwe nki amabanga yokuyobora abandi
jewe nabandi bake mu bo dukorana hariho abasanzwe baja mu manama hirya no hino mu karere, mbere hariho n'abaja kure bagasohokana Afrika bagiye mu manama nkabe nayo, ariko ntiturashika kuri urwo rugezo nk'ishyirahamwe. Ibyo biracyakogwa umwe wese ku gatwe kiwe bivanye n'ubucuti afitaniye n'abantu kanaka cyangwa nabo bashoboye guhuza, ariko hari amashyirahamwe turiko turarondera kugira ngo dushobore kugiriranira ubucuti bw'amaho. Ari nk'ishyirahamwe yitwa Centre pour le leadership serviteur, abo turamaze igihe turiko turaganira kugira ngo turabe ko twogera igihe dushobora kugiranira ubucuti bugumaho, maze aba bantu bacu turiko turategura bashobore kuronka n'ubwo bumenyi bundi kumbure burengeye ubwo twebwe dufise. Hanyuma kubijanye n'ibibazo by'ibihugu, mu by'ukuri aho ntiturahashika, ntiturinjira mu mashyirahamwe atumirwa mu bibazo bikomakomeye, kandi ku ruhande rwanjye navuga ko tutaraterwa, kuko byari bikenewe ko tubanza kubaka ishyirahamwe tukabanza tugatanga inyigisho tukaronka abantu bazakiriye. Ariko ndabona yuko uko imyaka izobandanya igenda, ariko kumbure tuzoshika no muri ibyo bibanza aho hahurira amashyirahamwe abavugana ibibazo by'ibihugu, kuko niyo dushaka kuja. Ntidushaka ko biherera ku buzima bw'umuntu umwe gusa, kuko ubuzima bw'umuntu ni nk'igiti kiri mu ishyamba, iyo ishyamba rihiye nicyo giti kirasha. Iyo igihugu kitameze neza n'uwateguye imigambi myiza ku gatwe kiwe irabipfa gusa agahomba. Nicyo gituma tutirengagiza na gato iby'igihugu cyacu cyangwa iby'akarere, gusa ntiturashaka kurugurugeza rwo kubyinjiramo nk'ishyirahamwe ngo natwe dutange intererano mu biganiro biba biriko biravugwa cyangwa mu majambo bariko aratangwa, impanuro zitangwa n'ibindi.
Aho niho nashaka nje mfatira, muravuze ko mukiri ishyirahamwe ritoyi ritaraguka cyane, ariko mu migambi yanyu yo muri kazoza muriko mutera mugomba kuzo kwaguka mugaronka n'ubwo buryo bwo kuja muri ayo makoraniro yaba ya karere cyanke makoraniro mpuzamakungu. Ni iyihe migambi mufise yaba uyu mwaka cyanke mu myaka iri imbere n'ibihe biri imbere muri iyo nzira?
Muri iyi myaka itatu iri imbere yacu dushaka ahanini gushyira ingufu cyane ku gushika mu gihugu hose, mu gihugu cyose, mu ntara zose. Naho tutoshobora kudugayo ngo dushikeyo dushinge y'ibiro tugire abakozi n'ibiki, mugabo dushaka ko imyaka itatu iri imbere yacu izohera twarashoboye kwigisha abantu batari munsi ya 20 ku ntara, kandi abo bantu bariko barashyira mu ngiro imigambi ituma ibyo bize bishikira abantu benshi. Rero ntidutegekanya kuzoja hanze y'igihugu muri iyi myaka itatu iri imbere, turacyari kuri uru rugezo, kiretse n'ibyashika hakaboneka uburyo cyanke amabakwe tutari twiyumviriye, tugasanga umuryango urugurutse imbere y'uko iyi myaka itatu ihera, maze tugasanga turashoboye gushika muri ayo makoraniro akomakomeye mu karere cyanke arengeye n'akarere. Aho niho bishoboka ko tuzobikora. Mugabo mu ntumbero no muri plan strategique y'ibikorwa dufise muri iyi myaka itatu ni ugukora ku buryo mu ntara zose haba hariho abantu twigishije kandi bariko barashyira mu ngiro inyigisho twabahaye, bariko baranafasha n'abandi kumenya ivyo bize.
Turacyasigaje akanya karenga nk'umunota, ari ubutumwa bwa nyuma mwoshikiriza, hari icyo mubona mwoba mwibagiye kuvuga ku ishyirahamwe ryanyu mwoshikiriza bariko baratwumviriza?
Ego, hari ibintu bibiri nashaka kuvuga muri umwanya muto usigaye. Icya mbere ni ubutumwa nushikiriza ugwaruka muri rusangi. Ndaze yuko gukurira mu bihugu bibamo guhungabana kwinshi biragira icyo byonona mu buzima bwabo, ku buryo rero bishobora gutuma barengegwa n'uburemerezi bw'ingorane ziri mu bihugu byacu. Nashaka ndababwire yuko ububasha bwo guhindura ibintu no gutuma gukemera uko babyifuza n'igihugu gusa, ikibano aho bakorera igihugu muri rusangi barabufise bubajyamyemwo. Icyo bakeneye gusa ni ukubwemera ko buhari, hanyuma bagaheza bakiyumvira ikintu bokora cyo tuma ibintu bimera uko babyifuza. Sinshaka na gato ko ugwaruka rwacu rwihebura, kuko ugwaruka rwacu rwihebuye igihugu nta kazoza kizogira. Aba bakuru babo bari mu myaka yo kwitegurira gushenguruka, ni byiza yuko abari inyuma yabo bahagurukana ingufu zirengeye iz'abakuru babo. Naho bigoye, ndazi biragoye cyane, ariko ntibihebure. Hanyuma ku bijyanye n'ishyirahamwe, turashaka cyane ko ryoshobora kugira ingufu mu makaminuza, kugira ngo abajya abanyeshuri bari muri kaminuza dushobore gushikira benshi bashoboka. Gushika ubu ntiturashobora kubitunganya mu buryo butworohereza cyane butadusaza amafaranga menshi, ariko abanyeshuri mu makaminuza bashoboye kubitunganya, turashobora kubaha abigisha bakabasangayo bakabigisha bitabanje gusaba ko dukota amasale ukoresha ikunda kugora n'icyo gituma buryo bugora.
Murakoze cyane umutumire wacu Asher niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland Alliance yishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari mu kaminuza n'abitegure kuja muri kaminuza mu Burundi kwa inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Dushimiye mwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro baduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro. Mugire ibihe byiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.